Professor Hoffa Fabien tushaye urakoze cyane gose kukanya utoye kugira ngo tuganire nashaka cyane cyane mutubwire ukuntu mwakiriye ivyavuye mwikoranye ikuru ry'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD aho umugambwe watoye ko Perezida Pierre Nkurunziza ariwe yo kwitoza ku giti cy'umugambwe mu kibanza cy'umukuru w'igihugu matora yimirije ingingo isa ni yari yamirijwe cyane rwose n'imigambwe itavuga rumwe na leta societe civile eka n'abasenyeri barimo iyo ngingo mwakiriye gute
jewe nkuko nari nabivuze nari nipfuza yuko atitoza nari nibaje yuko umugambwe ushobora gutanga uwundi kuko urabafise benshi ariko uko byashitse ko bishimikije ukuntu amategeko abantu bayahiritse kugira ngo bashobore kwitoza narumvise yuko byavuye mu mategeko abantu bashizeho imbere yabo kugira ngo bashobore kwitoza ubu rero abore bashiye babyogera ko nabo barashiraho barugurwa kugira ngo Perezida Nkurunziza aronke ikiringo cya gatatu ntibyanejereje mugabo nuko byagenze nuko byemera kiretse jewe nifuza gusa ko amaraso atoseseka hanyuma rero ikindi nacyo nifuza nuko abantu aho kwihereza amabarabara bogenda mu migambwe yabo bagategura amatora kugira ngo muri parlement hazobe hari imigambwe yose ntihabe umugambwe umwe gusa ufise amajwi menshi cyane gushika hamwe bashobora no guhindura ibwirizwa shingiro nshaka yuko ibyiyumviro byose bishobora kumvikana bigafasha guteza imbere igihugu kuko muri kwa ko twigize twamaze imyaka myinshi dufite umugambwe umwe ni abo bantu rero bagira bati ibyo ntacyo tujamwo ntitugiye mu matora tugatira parlement irimo abantu bamwe gusa ntawe tuzaba turiko turaja
muri ko muvuga parlement ariko hariho n'amatora y'umukuru w'igihugu imigambwe nta mahirwe migambwe cyane cyane itavuga rumwe na leta nta mahirwe ifise kuri ayo matora
bajewe maze imyaka myinshi ndabi byo mu Burundi ndavyiga je mbona umenga ntacyo bazohano baragerageza bashiremo abakandida ariko je nibaza yuko ataco bazohano
hari amakuru muri iki gihe ariko yatangazwa n'abanyamigambwe yamwe yamwe bavuga ko batakwiye kwitaba amatora reka amatora adakwiye kuba kubera imvu bashikiriza zereke cyane cyane iterabwoba imbonera kure reka bakaba batizeye n'umurwi se ni muri baza ko amatora atekanijwe mu kwezi kwa gatanu n'ukwezi kwa gatandatu zoba akagenda neza
ayo matora zoba kandi abantu bazaba baje bagize abantu ntibatugirira neza umuntu wese ahari iyo yakwiye kugenda mu banywanyi be akababwira bati nimuze tuzoje mu ayo matora tugerageze kurikanura ntihagire abantu bayiba kugira ngo turonke ikibanza mu nzego za leta muribuka nyine muri 2010 abantu bamwe bavuze ati turavuyemo murabona ibyo iyo byashitse ubu rero nibaza yuko aho ku nta muntu ashobora kuvuga ngo tuzogenda mu matora byose bimeze neza ariko uko bimeze kose nibiyungunganye mu migambwe yabo baheze bagire inta bagire icyo baterereye muri ayo matora ntawe ushobora kuvuga ngo dukuye se ntituzoheza tugire dushireho iyindi niyo twashyiraho iyiduhe umwanya ungana gute kugira ngo itangure gukora itegura ayandi matora yimba bambaye je nibaza yuko abantu bose bogenda aho bari bakaja hamwe bagategura ayo matora bakaraba neza ko atibwa kugira ngo mu nzego zose habwemo abantu bose
imigambwe cyane cyane itavuga rumwe na leta irashikiriza ikibazo gihambaye cyane rwose kivuga ko umurwi seni ufise aho wegamiye udashobora gutunganya amatora kugira ngo umuntu wese yumve ko ariko arishira akizana karonka n'amajwi abanyagihugu bamuhaye uko namwe niko mubibona
jewe siko ndabibona baragerageza gukora uko bashoboye kandi barakora neza nta nyambo ibura gahonzi ariko barya abantu n'ukuri jewe uko ndabibona baragerageza gukora n'umutima aho bahenga bo byoshika rimwe rimwe mugabo aho kwitwaza ivyo ni abo bantu nibagire bati jewe reka ngire ngire mobiliza abantu biwanje tuzogende dutore hanyuma abo muri seni nabo tuze tubashingisha ijisho hageze ibintu bitagenda neza tubivuge tubikosore hanyuma rero turonke ikibanza mu nzego za leta
muri iki gihe turiko turavuga hariho amakuru ariko yatangazwa mu Rwanda avuga ko abantu benshi batekewe n'ubwoba hariho abahunga eka hariho nabavuga ko hashobora kuba imyiyerekano ikomeye cyane rwose eka n'umutekano ushobora kudurumbanya mu Rwanda mbe ikintu nk'abanya politike ubugira bo migambo yose yaba ari ku butegetsi cyane batavuga rumwe n'ubutegetsi ikintu abarundi cyane cyane barongoye abandi bakora kugira ngo umutekano gumusasagaye ntiyagire umurundi ari bugwara ntiyagire uwicwa azira ivyo atazi bokora iki muri kigi
icambere na mbere ni aza ariko umugambwe uri ku butegetsi uwo teza guhumuriza abantu akabagira uti twebwe ico dushaka nuko amatora aba mu mahoro hanyuma no nabanyamigambwe nabo nyene hari habantu bafise imigambwe mugaba kitagira abantu hanyuma rero ugasanga bariko baravuza induru bamwe bavuga ngo tugire transition izo hizi tujane hehe mbega ama transition twagize ko ari menshi ubu ibyo byo kuvuga ku ma transition ntaho bitujana nico gitwa nje nibaza yuko umuntu wese afisi abona ko afisi abantu canke arondere rimwe rimwe amatora ashitse umuntu ararondera abanywanyi aza kugwiza abanywanyi abo bantu rero bafite imigambwe cyane baje hamwe kugira ngo babe benshi kugira imigambwe mirongo ine mu gahugu nka kajya biragoye ntaho bidushikana nico gituma nibaza yuko aho kuvuga aho hari igihe abantu bavuga ngo amaraso azoseka ugasanga amaraso arasese kubera nyine umenga bari babyifuza ko amaraso azoseka jewe ndatinya ko amaraso aseseka mugabo icyo umuntu yogira cyo aho amashyirahamwe yose amasengero imigambwe twajyukiye kujyamwe tukavugutse ati ibyo bintu byo gusesa amaraso turabyiyamirije hama ikindi nacyo twari dukwiye kuvuga ni uko umugambwe uri kuri ku butegetsi wari ukwiye ku bajya abapolisi bagenda gucungera umutekano bari bategereza kugira ngo bubahirize iteka rya zina muntu umuntu havuze ati ndagiye ku manifesta akavuga ati tuzomanifesta umunsi uyu n'uyu tuzovahana tujenga yabironkeye uruhusha aba bantu ba polisi bogenda bagaherekeza gusa abantu bariko baramanifesta mugabo ntibuca bajabo ngo babatikagure bakubite babafunge kuko ibintu byo kumanifesta biri mu mategeko y'u Burundi birarikuwe
hari ni ikindi kibazo kivugwa cyane rwose kibigwanisho byo bavyarahawe imirwi imwe cyane cyane nk'umurwi ngo bavuga ko ari umurwi w'abasore bahurikiye mu mugambwe uri ku butegetsi ico si kibazo coco cyoshobora gutuma amatora adurumbanya
ibyo ndavyumva ariko nta muntu aratanga ibyemezo byavyo niho mvuga nti ibyo biri nko mu bintu batibitera ubwoba abantu kare yose mu gihugu giheruka mu ngwano ndaje kubigwanisha biteza kuba ari byinshi mu Burundi ndazi ko abantu babise bose batabitanze aho rero niho mvuga nti igihe abapolisi bazokora nk'abantu nk'abantu bubahiriza amategeko neza ibyo rero ntibizoheza ngo bibe niho mvuga nti jewe n'ukuri kose ndasabye cyane abantu bari ku butegetsi kugira ngo bahimirize abapolisi ntibakubita abantu cyangwa ngo babarase kubera bagiye ku manifesta icyo bokora gusa bogira bati harabaye umudumbanyo reka tugende tuze gucungera umutekano hari abantu bariko baratana mu mitwe tubafate hanyuma tubashikirize intahe baze babacire urubanza amategeko abagire bahise bahanwe
Professeur Fabien Tshihayo murakoze cyane gose ku kanya maduhaye.
Ego murakoze namwe.